bandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikaze mwese nshuti bakunze mu kiganiro iwanyu mu ntara cumi munsi. Tuza kugaruka ko kuvyerekeye ibiganiro bihuza Abarundi biriko birabera I Arusha mu gihugu ca Tanzania. Ako imbere kugaruka ku byivyo biganiro mbanze ndabwire muri make uko imigambi itavuga rumwe n'ubutegetsi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ejo kwa kane yemeranije kuyunga bagashikiriza mu kandida umwe azohiganwa n'uwagenwe na Perezida Joseph Kabila matora yo mu kwezi kwa 12 mu rwandiko bashikirije nyuma y'ibiganiro bamazemo iminsi ibiri Johannesburg muri Afrika y'Epfo. Iyo migambi yavuze ko yemeje kuzogena mu kandida umwe imbere yuko bongera guhura hatarenze itariki ya 15 z'ukwezi kwa 12 kumwe. Ibihugu byo mu burengero bw'isi biriko birakurikiranira hafi imyiteguro y'ayo matora muri ico gihugu kiriko kiragerageza ubwa mbere guherekanya ubutegetsi mahoro kuva ciyubaka cikuye ko intwaro y'ububirigi mu mwaka w'1960. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi barongeye kwiyemeza ko bazokwitabira ayo matora, basaba abategetsi barongoye umurwi w'amatora gutunganya amatora yizigiwe na bose kandi arimwo umwidegemvyo. Ubushikiranganje bwo kwivuna basi bwa Leta z'Ubumwe za Amerika butegekanya kurungika abasirikare baharurwa amajana ku rubibe rwo mu manuko. Ni nyuma y'aho Perezida Donald Trump ejo kwa kane havugiye ko ashobora kwikora ku basirikare kugira ngo ahagarike isinzi ry'abimukira bariko bava muri Amerika yo hagati bashaka kwinjira muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Umutegetsi wa Leta atashimiye ko izina ryiwe rimenyekana ejo yabwiye ijwi rya Amerika ko ubushikiranganje bwo kwivuna basi bwaronse urwandiko rwarungitswe n'ubushikiranganje bw'umutekano no mu gihugu rusaba abasirikare kuboja gufasha abasanzwe bacungera imbibe. Abasirikare 2000 bajeje gufasha mu gihugu hagati baramaze kurungikwa muri ako karere. Abakora amatohoza bavuga ko bizigiye kuzomenya umuntu yarungitse dupaki 10 tw'amabombe ku bategetsi bakomakomeye bo mu mugambwe w'abademokrate hamwe n'abanegura mu mvugo Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika Donald Trump. Umutegetsi w'igipolisi mu gisagara ca New York yabwiye amenyeshamakuru ejo kwa kane ko impera n'imperuka bazomenyekana ababikoze. Utwo dupake twose twatwawe muri laboratoire y'ibiro by'imyamiramabi muri Amerika FBI gusuzumwa nkuko uwo mutegetsi abandanya asigura. Abajeje amatohoza bariko bakorera muri Leta ya Florida mu manuko bwa Amerika ahavuye utwo dupake tumwe tumwe nkuko imenyesha makuru bibishikiriza. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25.31 na 41 ku mugoroba ni metero 19.22. Turi kandi kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Hanyumuntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyumuntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyumuntara ni cyanyu.
Kuri uno wa gatanu ibiganiro bihuza abanyepolitiki b'Abarundi vyabandanije I Arusha muri Tanzania. Umuhuza yabasavye guhuriza hamwe ku rwandiko rurimwo ibikenewe vyose kugira ngo habe amatora meza kandi atekanye umwaka w'2020. Bavuga ko ari akaryo keza ko gusubira kwiyunga no gusengera ku mugozi umwe abahunze n'abakiri mu gihugu c'u Burundi. Ibindi kw'ino nkuru na mugenzi wacu I Arusha Pierre Claver Niyonkuru.
Umuhuza Benjamin Mkapa yahoza atwara igihugu cha Tanzania yasavye abanyepolitike bose bari Arusha ko bohuriza ku mutumwe wovuga utigwa matati ari mu Burundi. Profesori Juvenal Ngogwa n'ubusa atwara umugambwe MLC Rurenzangemero yitavye avuye Bujumbura ari mu basabwe uwo muti.
Turiko turabikora twebwe rero tuzotanga ingene tubona igihugu cova muri aka kaga hanyuma rero abarundi bazoheza bonyene babone ineza yabo ahiri ko abandi badashaka gutanga uburyo kuva muri aka kaga bigatangwa na twebwe gusa niyo bazocurubanza hanyuma turabe ico muhuza zo heza ngo abikoze cyane cyane aja gusigurira ibihugu byo muri aka karere avyereke mu byukuri abashaka ineza y'igihugu natayishaka iyo wumva ramaze kubona neza umuntu adashaka ibiganiro
bose barahuriza ko uwo muti woba amatora ya Marshal Renditije wo mugambwe Iprona uruhande rutavuga rumwe na leta abona ko hari ibitegerezwa kubanza gukogwa mu gihugu imbere yuko ayo matora yo mu mwaka w'2020 aba
bone kuja mu matora habanje kubaho byo twumvikanye muri yakoro twa twasinye ibyo nabyo ugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu ugarukana yuko imigambwe yose birigakora kuri kwamye ugarukana uko abahunze baba baridere politike cyangwa abanyagihugu bose bizwa mu gihugu no mu byabo hanyuma imigambwe yasubira gakora yigenga n'abashyamwe yigenga agasubira gakora hanyuma bijya bita ko ari mitahe yafatiwe abantu yo bakayagarika kugira ngo dutegure ibyo bita amatora ibi hari byiza atavuga ati jewe nta buryo mfise nta nguvu mfise na kibanza mfise kuja kuganwa matora
Chauvin mu gwengezo nawe wo mu mgambwe IPDS rya mibanga yahunze igihugu avuga ko umuti wari mwiza ariko muri kino gihe ugoye kuvuguta
ibiganiro twe tubona ko hamwe ku ruhande rw'ubutegetsi buvyiyumvamwo ari uko tubona ko bishaka kuvamwa agakiza ariko divizo twe turabona ngaha nigihushanye nivyo bintu vyose abarundi bari biteze kuri ibi biganiro urumva rero siho bari kandi twaje dufise umutima wo kuvugana kuyaga amaso muyandi atangiye wangura kugira none ikibazo cy'u Burundi turabe ko cyote bakikaronka inyishu na cane cane ico kintu cyo kuvuga yuko bashaka kuja mu matora twumvikane ku bintu bimwe bimwe byo tuma abarundi bizera yuko ayo matora bobo bavuga badasiba kwerekana ko bashaka yuko bayashaka koko urumva rero ntibaje ibiri ngaho nivyo nta cizere
kugira ngo bose bashike kugwandiko rumwe bahuriza ko abanyepolitike basabye ko bogira imigwine yamarabo bishuye ko ataco tuma bicamwo imigwi kuko bose bavuga rumwe batahubwo nakajyo keza ko gusubira kunga ubucuti hagati y'abahunze n'abasigaye mu gihugu nkuko bivugwa na Professor Ngogwa n'ubusa
irya burya nukubera wa mugenzo wa leta y'u Burundi ku cima abantu mu mirwi mu vyukuri abantu batavuga rumwe na leta baba bo mu gihugu baba bo hanze burya ntibari kune ntibari gutanu bose twahuriye ukintu kimwe nuko dusubiza agateka amasezerano ya Arusha na constitution mu 2025 vyavuyemo ico tugihuriza kuva kera ntawo hanze ntawo mu gihugu bose nico kimwe twe tubona ko kuva kera twamye twumvikana n'ubu rero twaraye twerekanye twumvikana mwarabonye ko turiko tugira urupapuro rumwe ndibaze rero bagerageze kubananya uzora baracamwo imirwi abantu
bitekanjwe ko bamaze gushira hamwe ivyiyumviro vyabo bazoca babiha umuhuza nawe akabishikiriza inama y'abakuru b'ibihugu vy'akareka Afrika y'ubuseruko yamara bavuga ko atakinini bizomara kuko ari vy'uruhande rumwe rutavuga rumwe na leta gusa Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
Pierre Claver Niyonkuru arakinuye tuve yarusha cyo dukubitira mu gisagara ca Goma muri Congo aha baba muri ico gisagara batavuga rumwe ku cemezo c'ubuyobozi cyo kubuza abantu gukora ingendo kuva saa 3 z'ijoro bamwe basigura ko kibabangamiye kikongera kikabangamira imirimo yabo mu gihe abandi basanga kigamije neza y'umutekano reka ibindi kwino nkuru tubaza umenyesha makuru ijwi rya Amerika Igoma Claude Ganza munyamagana
ni icyemezo ubuyobozi bw'umujyi wa Goma bwafashe mu ijoro ryo kuwa kabiri rishyira kwa gatatu kivuga ko guhera saa 3 z'ijoro nta bantu bakwiye kuba bagendagenda mu mihanda iri tangazo ry'ubuyobozi bw'umujyi nta byinshi ryasobanuye ku mpamvu zifatwa ry'iki cyemezo cyakora rihamagarira abaturage gutanga amakuru ku muntu wese batizeye ni icyemezo bamwe bishimiye mu gihe abandi bafashe impuzombi ntibamesa kamwe ngo bagaragaze aho bahagaze rwose ni icyemezo cyiza kuko igihe umugabo atashye agahura n'amabanda akamurasa abagore nitwe dusigara turuhana abana akava mu rugo mu gitondo agataha saa 5 cyangwa saa 6 z'ijoro ukibaza icyo yakoraga kikakuyobera nanjye mfunze gutike amasaha yarenze byaba bibi ariko ndagerageza saa 11 n'igice zagira ngo afunge.
Ni amuzuri na tandiske neza kwa ya mubaye. Jumukadri ya nini?
Ni icyemezo cyiza ariko kikaba na kibi. Kuko haturi mu mujyi kandi hari ibikorwa byinshi. Hari igihe wajya mu kazi umukoresha akakubwira ko asoza akazi saa yine cyangwa saa tanu z'ijoro. Ubwo rero gutaha saa tatu bene mu byabagora. Icyemezo ni cyiza urebye iby'umutekano mu mujyi. Kuko hari ahantu utapfa guca nyuma ya saa moya n'igice ku buryo bigeze saa sita z'ijoro umutekano wazambye. Urumva ko ari uburyo bwo korohereza abashinzwe umutekano kugira ngo babashe no gutahura abagizi ba nabi bitwikira ijoro. Kuko bahura nawe nyuma y'ayo masaha ntibamufata nk'umusivili kuko haba hari itegeko ribuza abantu bose kugenda ijoro. Ku rundi ruhande hari abasanga iki cyemezo kibangamye mu buryo butandukanye, ndetse hari n'abavuga ko bishobora gutiza umurindi n'inzego z'umutekano zikaba zahohotera abaturage cyangwa zikabambura utwabo zitwaje ko barenze ku masaha yemewe yo gutembera. Navuye ku kazi saa 12, ngeze aho dutegera imodoka nsanga nta nini ihari. Aho twagenderaga 500 batangira kuduca 400 kandi ntayafite. Nategereje ko nabona intwarira 500 ihagera saa moya tugira imuhira saa 2 z'ijoro. Ngeze aho ntuye abapolisi barantangira bambaza telefone batangira kunsaka, bendaga kuntera icyuma ngo nimba umubare w'ibanga nkoresha kuri LT Remani, mbese n'Imana yahankuye bamaze kunyambura telefone n'amafaranga nari mfite. Aba bapolisi baturinda ni nabo
batwambura.
Iki cyemezo rwose ni kibi kuko abenshi mu batuye umujyi wa Goma dukora mu ijoro kandi buri wese afite uko ashaka amafaranga. Abaturage bemerewe gukora igihe cyose kuko guverinoma yacu nta mirimo iduha. Iki cyemezo kigamije guha uburenganzira abasirikari bwo kutwambura no gusahura abaturage amatelefoni n'ibindi mu buryo bworoshye kandi nta
n'inkurikizi.
Hari abasanga iki cyemezo cyakabaye cyiza mu gihe ubuyobozi bubaye maso kugira ngo abaturage batazahohoterwa n'abashinzwe umutekano, nubwo bagaragaza icyizere gike kuri byo.
Ilikuwa kitu ya mzuri lakini kwa kuwezekana ile haitawezekana. Haitawezekana juu ya nini? Tushazoali ya zamani.
Wari umugambi mwiza ariko ntushoboka. Ntushoboka kuko twe twamenyereye bya bindi byacu bya kera. Nkatwe dufite amarestora n'utubari ducuruza inzoga ntabwo bizatworohera. Bizaba bibi kuko hari n'igihe uwo umuntu akugezeho mu masaha moya aje kunywa ubu ntiyahita ataha. Habayeho uburyo bwo gukaza umutekano mu masaha atatu kuzamura byaba ari byiza pe, ariko ahubwo icyo tuzabona ni umubare munini w'abantu bagiye gufungwa kuko byo benshi cyane bazafungwa.
Vrema ile itawezekana na batu watafungwa wa mingi sana. Maki batu watafungwa wa mingi tu sana.
Nubwa abaturage bashyira mu majwi cyane inzego z'umutekano bavuga ko arizo zibahohotera cyangwa bafite impungenge cyane, ariko mu makaritsiye anyuranye yo mu mujyi wa Goma no mu nkengero zawo hanavuga udutsiko dutandukanye twambura abaturage cyane cyane mu masaha y'umugoroba no mu ijoro. Ubuyobozi bw'umujyi wa Goma ntibwerura niba hari icyo bwikanze gishobora guhungabanya umutekano cyangwa niba ari ingamba zidafitanye isano no kwitegura icyaba cyitezwe mu gihe cya vuba. Hari na bamwe bakeka ko byaba ari mu rwego rwo gukaza umutekano gusa bigamije gushyira ibintu ku murongo mbere y'uko ibikorwa byo kwiyamamaza mu matora y'abadepite nayo mukuru w'igihugu bitangira. Na amatora ateganyijwe tariki 26 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka mu gihe nta gihindutse. Claude Ganza, Munyamagana, mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, ku Radio y'Amerika.
Banywanyi bakunze ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 2,325, 9,685, 9,815, n'11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9,470, 1,070, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda impunzi z'abarundi zo mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri no mirongo icenda na gatatu ziba mu muhana witwa Kenya ni muri sekitware ya Tanganyika teritware ya Fizi intara ya Kivu y'amajepfo zitangaza ko inkunga y'amazi meza zubakiwe zubakiwe n'umugambi w'abadage witwa Diakonia zogabanya impanuka ndetse n'indwara zaterwa no kubura amazi meza. Ibindi kw'ino nkuru na mugenzi wacu muri Congo Vedaste Ngabo.
Nyuma y'icyumweru kimwe impunzi z'abarundi zibanze inkambi ndetse n'abaturage b'abakongomani batuye mu mwana w'Ikenya Marke ho muri grupu y'ababungwa Noru sekiteri ya Tanganyika bashikirijwe amazi bubakiwe n'ishyirahamwe rya Depaye binyuze mu nkunga ya Diakonia Catastrophe Life. Izi mpunzi zirenga ibihumbi bine ziri muri uyu muhana zivuga yuko amazi meza zahawe ari kugenda agabanya bimwe mu bibazo zagendaga zihura nabyo birimo kuvoma amazi atari meza. Nyandwi Zainabo ni imwe muri izi mpunzi iri muri komite ishinzwe aya mazi bubakiwe.
Tuvomye Sanza kwaribwa munda sanza yuzuyemo ibirashose sanza yuzuyemo mwanda kwitanganika naho ingona imvubu z'amazari y'abano imvubu z'amazaho z'abano nuko urinzu yasiramo ni mamwita mukanwa korera nayo itigufata centre de sante bakakwakira amazi kwa itu ya Kenya
harabuzi se imvubu yigeze ijya cyangwa ingona bagiye kuvoma ku kiyaga cya Tanganyika.
Hari uwundi murundi kazi twaramuhambye yarapfuye yitwa Irankunda Bea. Yagiye kuvoma ingona iramurye ngo nyina carapfa. Hari n'uwundi nyene w'umukongomani yagiye kuvoma ngo nyina carapfa barapfuye aha naho muri no minsi uyu mukobwa wa Dino kandi niwe mukapita wa hanyene mwa Amerika yaragiye koga kwitanganyika acha sanga nari mvubu yatunzwe niyo yaremye.
Harerimana Maurice hagarariza impunzi zituye Kenya amazi imyaka 43 muri uyu muhana nawe yemeza yuko mbere yuko bubakigwa amazi ayo bari basanzwe bavoma yabateraga indwara zitegwa n'umwanda kandi bakayavoma kure.
Ikibazo cy'amazi byari ibintu bitugoye cyane mu mico ni mu mibereho twarimo kubera iki amazi yaratugoye ntabwo twari bwabone amazi twayavoma ku birometre bitanu amazi yaratubesejeho nabi indwara z'inyandukiro zari nyinshi cyane nka kolera izindi kandi zivugwa nka muri maladie hydrique nk'iza diare inzoka nyinshi mu nda bareza gupima kwa muganga hari hapa na pale bikaboneka yuko indwara zari nyinshi zari zivuye ku mvuza zo kubura amazi kandi amazi kwa twayavoma ku birometre hafi 4 na 5 mu mico zose mu cyongaro ya Kenya.
Harerimana akomeza kuvuga yuko aya mazi bubakiwe n'ishyirahamwe rya Depaye azagabanya zimwe mu mpanuka zategwaga no kuvoma ikiyaga cya Tanganyika ndetse n'uruzi rwa Sanza.
Twakize ayi Kenya kubera amazi twayaronse kandi amazi nibwo buzima ubuye ibyava mu mvo zo kufatwa n'ingona ku nzuzi no kutanganika benshi ubu ntibakigenda byagabanutse.
Binagana Toma uhagarariye ishyirahamwe rya Depaye muri Fizi ari naryo ryubatse aya mazi asaba abagize komite y'amazi gukomeza kuyafata neza kuko yuzuye atwaye amafaranga agera ku 200,000 by'amadolari.
Ubwo rero icyo tubasaba cya mbere ni ukuyafata neza kugira ngo azarambe azatinde kuko yadutwaye ibintu byinshi. Iyi ni forage y'amametre 30 urumva byadutwaye ibintu byinshi byadutwaye imbaraga byadutwaye umwanya kugira ngo babeho neza. Icyo kabiri mbasaba ni ukuyakoresha nicyo twarayabakoreye kugira ngo bayakoreshe bagire ubuzima bwiza babeho neza. Abenshi ntibiyuhagiraga abenshi ntibamesaga abenshi ntamazi bagiraga mu mazu banywaga n'amazi mabi cyangwa ntayo bafite.
Usibye iki kibazo cy'amazi izi mpunzi z'abarundi zituyanze inkambi zari zisanganywe zivuga kandi ko zigifite ikibazo cy'amikoro make yo kwishyurira abana babo amashuri kuko ari nta nkunga bahabwa n'ishyirahamwe gita impunzi haseri.
Abana nta n'umwe benshi ntibiga kubera nta bushobozi kandi amamwaye urazi ikintu cyitwa umuntu ayitwa impunzi ntaba yishoboye nta sitanse n'imwe dufise ku banyeshuri. Umubyeyi yaronse akaba afise abana nka 4 cyangwa 3 higa nk'umwe 3 nabo bakaba birwa biyangaza mu musenge cyangwa mu gisagara atakuntu. Uko rero nuko tubaye mu buzima bubi cyane na sitanse n'imwe.
Tumenyeshe yuko muri sekiteri Tanganyika hari izindi mpunzi z'abarundi ziba hanze y'inkambi zituye mu mihana ya Mboko, Kaboke, Swima ndetse na Mukwezi zahungiye muri Congo mu mwaka w'1972 no mu mwaka w'1993 ariko kugeza ubu ziracyafite ikibazo cy'amazi meza. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika muri sekiteri ya Tanganyika ho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Yeah.
Juge Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda akaririmbo ni Way to Fly ka Davido ni akanyarutsha tubaha ko gutasha abanyu aho baherereye haba hagati mu gihugu cy'u Burundi canke cy'u Rwanda mu bisagara bitandukanye makambi atandukanye turabaha ko kanya kugira ngo mushobore gutasha abanyu twongera tubashamo tuno turirimbo dutandukanye mu midiho itandukanye. I'm a vampire, but I don't bite. Come inside when it's daylight, but please don't waste my time. I'm timeless, I can't lie. I bet I can hit it, give me one line. If I say the right line. Oh, girl, I tell you, tell you the one. Oh, girl, I tell you, tell you the one. Why you? For your eyes, can't lie, bit longer. I'ma get pushed. Oh, yeah, promise that you be the one. One.
It's Legendary Beat.
Telefone turabona tariko turadukundira mu gihugu cyo Burundi no mu Rwanda ko deka tubandanye tugerageza mu kurindira mushobora kutubipa kuri guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe mukoresheje WhatsApp yanyu hama tukaca tubahamagara. For better living, hey, kilo dale, aye o le to ye o, aye o mi dobu, adura lo le she o, call on daddy, adura ba o, tishu e ni ba dele, a po wo po ye. I am feeling good tonight, this thing got me thinking of ya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tose Albert ku murongo ikaze Albert na uherereye
na mahoro miriwe
miriwe neza uherereye he
muri Afrika yepfo ndagara
cha Cape Town haravugwa make muri Afrika yepfo
turashima na mahoro
ni gihe cimbeho canke ni gihe mufise akazuba
tugeze mu zuba rimwe ni mbwa gahanga
Ego hama abarundi n'abanyarwanda mu ico gisagara ca Cape Town muri benshi murahura hari kibahuza
ego turi benshi haragiye duhura ego
koko abenshi ngira ngo bari no mu gisagara ca Durban gusumba Cape Town nuko rero Albert ugashaka ko no musirije ya Amerika ligukumbuza nde
Nanguri ntacho
yego
oh nagomba mbanze ntashe mwebwe aho kujya Amerika ama ntashe umuse ababyeyi banje bari mu gisagara cha Bujumbura papa na mama nabashikaje baho nyine mu gisagara cha Bujumbura ndetse umujyango wanje hose ama ndataje abagenzi twiganye aho nyene mu gisagara cha Bujumbura muri komine ntangwa zone ya Buterere abo twiganye imere Buterere bose banzi bose batahije abantu bose twakuranye mu bisanzwe twabanye twana neza aho bari ho mani bazigame nkaba ntahije n'abarongo igihugu bose aho bari mani Rwanda bazigama.
Urakoze ugira umunsi
mwiza kurongora igihugu.
Urakoze ugira umunsi mwiza ngaho Cape Town na muri Afrika y'Epfo.
Urakoze namwe umunsi mwiza cyane.
Ijuge Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda minota ibi n'amasogonda makenya gusa turaza kuba dusozereye ikiganiro cuno munsi.
My money, my body, now your own.
It's all we know about it.
If I tell you, say I love you, oh. My money, my body, now your own, oh baby. 30 billion for the account, yo. Yeah. Versace and Gucci for your body, oh baby.
Juga America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turose kandi na Elifaz. Elifaz ahuherereye hama Abutash.
Jewe ni kwa nakutuma na Elifaz kandi mu ntara ya Bururi muri community Bururi muri zone Gasanda hama ku mutumba wa Rukanda.
Yego.
Nkabashaka utazi zanje harimo uwitwa Korimana Nathanael yiga Bujumbura kuri kaminuza ya Burundi. Bikayimana ugisaba mu Rumonge. Bundu Christmas yiga kuri kaminuza y'ibiyaga binini ibururi mu buganga. Bikirimana Chakre yiga kuri rise Bururi.
Bose ukabifuriza iki? Bose ukacifuriza. Urakoze ugire umunsi mwiza. Yego, akabari inorero kuri we duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi nshuti bakunze mari kumwe natwe mwakoze cane gose. Mugire umunsi mwiza muranigwe mu banyu no mu vyanyu tubasigiye kano karirimbo yakoze Macbile ya Bero hamwe na Ingenieur Kalis bafatikanije na Eugenie Mukankusi muhinga ari muhinga bw'ivyuma Diane nahazi nanje twari kumwe tuzongere kwa mbere nkaho twatanguriye.
Cause I'm feeling the juju. And you know, say nobody only. But I don't go tell you story. I gotta be your man. I gotta be your man.